Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi, ni yedirwe mu basuza mbahikaze makuru yacu yo muri iki gitondo. Ubuyobozi bw'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ryamaganye ibitero byagabwe n'inyeshyamba za Red Tabara mu gace ka Vugizo mu Burundi bigahitana abantu bagera kuri 20.
Kuko tudugo byaheze kwaturinde kwa batuha iga niho hari kibazo iga harageze ku munsi wanywa ngira ngo tuvuga tuti iradoze ico n'umugambi zobaza muri pere ico byumvira ko nawe.
Woni Reverie Ndikuriyo ni umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD. Indege itwara abagenzi y'Ubuyapani yarahiye ubwo yasakiranaga n'indege y'abasirikare barinda inkombe z'inyanja ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Haneda mu murwa mukuru Tokyo. Somalia yavuze ko itemera amasezerano Ethiopia yasinyanye n'intara ya Somaliland yitandukanije yo gukoresha icyambu cyayo Berbera ku nyanja itukura. Tubafitiye kandi n'ikiganiro Amerika na izo nkuru n'izindi twabateguriye ni mukanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Amakuru yacu yo kuri iyi saha reka tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Indege itwara abagenzi y'Ubuyapani yarahiye ubwo yasakiranaga n'indege y'abasirikare barinda inkombe z'inyanja ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Haneda mu murwa mukuru Tokyo. Abasirikare 5 bahasize ubuzima. Inkuru twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Abategetsi b'igihugu batangaje ko abasirikare 5 bahasize ubuzima. Iyo ndege y'igihugu c'Ubuyapani A350 yari irimo ingenzi hamwe n'abakozi bayo bose hamwe 379. Yari ishitse ivuye kwizinga Hokkaido riri mu buraruko bw'igihugu. Amasanamu yashizwe habona yerekanye umuriro ku ruhande rumwe rw'indege ikiri kuri ico kibuga c'indege. Yahavuye ihagarara imaze gushiga tokomba imiriro iturika iva mu biyo byayo. Abajejwe kuzimya imiriro bagerageje uko bashoboye barayizimya. Abari muri iyo ndege y'ingenzi n'abakozi bayo babashije kurokogwa ikiriko irasha. Amasanamu yafashwe ku matelefone yerekana umuriro wari munsi y'amababa yayo hamwe n'ingenzi ziriko zigerageza guhunga iyo ndege yari yuzuye imyotsi. Televiziyo yo muri Amerika CNN yatangaje ko abantu 17 bari muri iyo ndege y'ingenzi bakomeretse.
Ejo hiriwe intambara ikaze hagati y'ingabo za Israheli n'abarwanyi ba Hamas mu gace ka Al-Bureiji kari mu mujyi wa Khan Yunis uri mu majyepfo ya Gaza. Oriane Itangishaka arakomeza.
Igisirikare cya Israheli cyongeye kimenyesha ko cakoze ibitero bishasha mu bumanuko bwa Libani aho cyateye abarwanyi ba Hezbollah. Uwo mugwi w'abarwanyi usanzwe ukorana na Hamas umaze igihe utana mu mitwe na Israheli mu karere k'umupaka w'ivyo bihugu mu kiringo Israheli maze iriko ihangana na Hamas muri Gaza. Israheli itangaza kandi ko yakoze igitero ku nyubakwa y'igisirikare cya Siria. Ivuga ko kwabaye kwivuna umwansi mu bitero byari bimaze igihe bikorwa ku butaka bwayo bituruka muri Siria. Ikinyamakuru cya leta ya Siria cyatangaje ko ibitero bya Israheli bitari bike byo mu kirere byaguye mu gisagara cya Damascus aho vyononye bitari bike. Israheli heruka kugabisha ko mu gihe Hezbollah ituhagarika ibitero vyayo ishobora gutangura intambara muri Liban. Imigwi ya Hezbollah na Hamas ishigikiwe na Iran nayo isanzwe icuditse na Syria, Iraq na Yemen. Ivyo bihugu navyo nyene bimaze igihe bikura ibitero kuri Israheli.
Komeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika. Somalia yavuze ko itemera amasezerano Ethiopia yasinyanye n'intara ya Somaliland yitandukanije n'icyo gihugu yo gukoresha icyambu cyayo Berbera ku nyanja itukura. Inkuru nanone twateguriwe na Oriane Itangishaka.
Somalia yahamagaje ambasaderi wayo ari Addis Ababa mu gihugu cya Ethiopia. Ni mu nzira yo kwerekana ko leta ya Somalia idashigikiye ayo masezerano hagati ya Ethiopia na Somaliland. Inyuma y'inama y'ibiro vy'umukuru w'igihugu i Mogadisho ku munsi wa kabiri, leta ya Somalia yatangaje ko ayo masezerano atagacira afise kandi ko atemewe. Urwandiko rwashizwe habona iyo nama ya leta irangiye rugira ruti leta ya Somalia ibona ko ibyakozwe na Ethiopia birengera ubwigenge bw'igihugu ca Republika Rusangi ya Somalia. Ugo rwandiko rubandanye rugira ruti leta ya Somalia ishigikiwe n'abanyagihugu bayo yiteguriye gukingira no kugwanira ubwigenge agateka k'ubutaka hamwe n'ubumwe bw'igihugu. Ivyo vyatumye Somalia ituma ko ambasaderi yayo muri Ethiopia mu nama yihuta. Iyo ngingo ya leta ya Somalia iji nyuma yaho ku munsi wa mbere Ethiopia yatangaje ko yapfunditse amasezerano y'amateka ya mbere n'igihugu ciyise Republika ya Somaliland. Igihugu cha Ethiopia kikavuga ko bizogifasha kugira inzira kitari gifise yo gushika ku ibahari itukura. Umushikiranganje wa mbere wa Ethiopia Abiy Ahmed yapfunditse ayo masezerano y'umwumvikano na prezida wa Somaliland Muse Bihi Abdi amazi misi agendera Addis Ababa.
Amakuru yacu hirya no hino ku isi tuyasoreze muri Nigeri, aho kuri uyu wa kabiri bizihije umunsi w'ubumwe waranzwe ahanini n'imikino yo gukirana baturana hasi. Oriane Tangishaka niwe waduteguriye inkuru.
Iryo higanwa ribaye rigira 44 ku rwego rw'igihugu. Icivugo cy'uyu mwaka cyari gukingira igihugu. Umushikiranganje wa mbere yari yagendewe na bagenzi biwe bo muri Mali na Burkina Faso baje kurorera iyo mikino. Ivyo bihugu bibanyi bikaba navyo nyene biyobowe n'abasirikare. Ivyo bibaye uko inyuma y'umwaka waranzwe n'uruhagarara n'itembagazwa ry'ubutegetsi ryakozwe n'abasirikare ku itariki 26 z'ukwezi kw'indwi. Imisi mike inyuma y'iyo kudeta, umuryango w'ibihugu byo mu burengero bwa Afrika bicuditse mu butunzi ECOWAS waciye ugabisha ko ushobora gukoresha inteko zawo mu kugarura intwaro ya demokrasi yari iyobowe na Perezida Mohamed Bazoum. Uwo muryango warongeye ufatira ibihano bikomeye Niger isanzwe ifise bamwe mu banyagihugu bakenye cyane ku isi, naho icyo gihugu gifise ubutunzi cimeza ukomeye. Yamara mu kiringo cy'iminsi 10 ivyo bibazo byose biribagigwa. Amaso yose abahanze abakinyi mu buhinga bwo kunagana.
Ayo yaramwe makuru arimo kuvugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko mushobora gukurikira amakuru n'ibigano bya radio yanyu Ijwi rya Amerika ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.juvewa.com. Mwadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu za Facebook, YouTube, Instagram na X. Adresse yacu ni VOA Radio yacu. Mukanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Umuyobozi w'ishyaka CNDD-FDD riri ku butegetsi mu Burundi ararega leta y'u Rwanda ko ari ihungabanya umutekano w'u Burundi muri iki gihe. Ibyo abivuze nyuma yuko na Perezida Evariste Ndayishimiye ashinje u Rwanda ibitero byagabwe n'inyeshyamba za Red Tabara mu gace kavugizo mu ntara ya Bujumbura. Umunyamakuru Desire Atungimana adufitiye inkuru irambuye.
Reverendo Ndikuriyo umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD mu kiganiro yahaye abamenyeshamakuru kuri wa kabiri ntiyari umunwa mu kwagiriza u Rwanda ko arirwo rufasha abahekura u Burundi bo mu muhari Red Tabara. Yabishikirije inyuma y'ikiganiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yahaye abamenyeshamakuru ku igenekezo rya 26 mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'u Burundi, aho yifatiye mu gahanga leta y'u Rwanda ko ari ifasha imigwi igwanya u Burundi igahekura u Burundi. Ndayishimiye yarongeye arabishimangira mu ijambo risoza umwaka yashikirije abarundi.
Nimba mwebwe mwarirukanye igisoda cha Habyarimana cyose kuva kuri chef de état major gushaka ku deuxième classe bakagenda batwaye indege n'ibigwanisho byose bahagenda batwaye amafaranga ya banki byose bagatwara bagakukumba mu gihugu bagahungira muri Congo mugabo akaba atashoboye kugaruka. Amabrene n'indege babikora bimbabura ubu amafaranga nayo yarabahaye byatsi nta bantu mirongo iyo bahufishye n'abandi badusura gutera igihugu cy'u Burundi ngo bakidufatanye. Nimba mwarabonye isomo mwaroze ku basoda bahabyarimana.
Muri kino gihe u Burundi buhanzwe n'ibibazo isinzi bitagira inyishu ngo nta gitangaza ko abarongoye igihugu barondera uwo bitako. Frederic Bamvuga Inyumvira yabaye icegera cy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi kuva igenekerezo rya 11 ukwezi kwa 6 mwaka w'igihumbi kimwe amajana 198 gushika itariki imwe y'ukwezi kwa 11 mwaka w'2021 aranebagura iby'u Burundi bwagiriza leta y'u Rwanda.
Mu matwara y'ibihugu yubonye ifise ingorane zikuremereye mu gihugu uca uvyara izindi hanze kugira ngo abanyagihugu bose bakwemere baje nyuma yawe, maze uwariko ayaragutonga gatoke atemera ibyo rikuragira utubonera hakanye uvuga uti n'umwansi w'igihugu. Iyo mu bwenge bwari bw'umwe bari kindi ibi aya matwara turayaze turabona icyaricyo haja ari nibibazo hagati mu gihugu arimo ararondera inyishu ye kubyanga araba ingene yobivamwo ariko nta nyisha ronka
Reveriano Ndikuriyo yamenyesheje muri ico kiganiro camaze amasaha arenga ne ko kugeza ubu batazi catumye Rwanda gwihindukiza mu ijambo nirutange abarondegwa n'ubutungane bw'Uburundi barongowe na Godefroid Niyombare uwo munyamabanga mukuru wa CNDD-FDD yizera ku Rwanda ruzoteba rukikubita gashi asigura ko bigoye gutahura ukuntu ico gihugu co kwimana kagwika abantu atakindi karota atari gusesa amaraso y'abarundi
icyo gituma rero dusaba yuko ibiganiro nibibandanye babaduhe babaduhe kabisa nyaka cendera heze kwiza kuko biheze nizo babunanye n'icyega cy'umukuru wa FPL idodoma tugiye mu mikorere ya CTM twarabunanye n'abandi ba delegation muri South Africa muri BRIC icyegera cy'umunyamanga mukuru mugambo CNDD-FDD yaragiye Kigali cyo twa tuzi ko byaheze twa turinde ko baduha igaharageze ku munsi wanyu ngira ngo tuvuga tuti ngira bazozejo n'umugambo izobaza muri FPL icyo byumvira ko nawe
na Frederic bamvuga inyumvira aremeza ko ibiganiro hagati y'ibyo bihugu bitigeze bihagarara atangazwa ariko n'ukuntu haduka ikibazo abarongoye Burundi bakihutira kwagiriza u Rwanda kandi hari amashyirahamwe bahuriyemo yofasha gukora amatohoza atabegamiye no gutora umuti w'ibyo bibazo
bene ko cyo baronse ikibazo kiraba ibihugu nka bibiri cyangwa bitatu badahamagaza ijyanama yo mu karere bakavuga bati reka turafise ikibazo nimubone mudufashe gutora umuti cyo kibazo naye kuko cyo ndakusemerera nko kumenga n'abana ntibikenewe niko uvuga si bibazo byo yo bari bibazo byo nibo bivuga
intandaro y'ivyo byose ni gitero c'abantu bitwaje ibigwanisho cyabaye ku igenekerezo rya 2022 kwezi kwa 12 ivugize muri zone Gatumba intara ya Bujumbura mu burengero bw'u Burundi cahitanye abantu 22 ico gitero caremanzwe n'umuharire de tabara urwanya leta y'u Burundi ariko wamenyesheje ko wowo utagwana n'abasivile ariko ko mu ntambara nabo bashobora kuhagwa uwo muhari wemeza ko wishe abasirikare 9 kurufugwa abo basivile go bazwa leta y'u Burundi inyuma y'ico gitero umukuru w'igihugu c'u Burundi yaciye amenyesha ko uwo mugwi ufashwa na leta y'u Rwanda ivyico gihugu camiriye kure mu itangazo casohoye igenekezo rya 2029 u Rwanda rwamenyeshe ko atanahamwe mu buryo bwa ribwo bwose ruhuriye n'imigwanyi y'u Burundi rwamenyesheje nyabona ko n'abagwanyi b'abarundi binjiye ku butaka bw'u Rwanda bashikirijwe leta y'u Burundi ico gihugu casavye Burundi ko ibibazo bufise vyoganirwa biciye mu nzira za diplomasi hakaboneka inyishu yumvikanywe ko na bose Desire Atungimana Kigali ijwi rya Amerika
Ive murwa mukuru wa Israheli ituze ryagarutse nyuma y'amakuru avuga ko umutwe wa Hamas wagerageje kugaba ibitero bya roketi kuri uwo mugi kuri uyu wa mbere navuganye n'umunyamategeko Frank Mwine uri mu rugendo rw'akazi muri Israheli atangira mbwira uko yasanze ibintu byifashe muri uwo mugi wa Tel Aviv
yo umwaka urangira Tel Aviv niho twumvise ibintu bisa nya ibisasu ariko twaje kumenya ko ari bya bintu birinda iki gihugu ariyo byagiraga kuvuza induru bamwe bavuga ko iyo nduru iterwa n'uko baba barinda igihugu cyabo ubwo twumva ko habaye nk'ibisasu byavaga muri za Gaza bishaka guterwa muri iki gihugu ibyo twarabyumvise ariko byamaze akanya gatoya birarangira umwuka usubira kuba muzima ejo nagerageje kujya Yerusalemu naho iyo urebye nta kibazo gihari gikanze cyane ariko amakuru twumva nuko aturuka muri za Gaza n'ubundi intambwe iracyahari Israel iracyagerageza kurwana n'abo bantu bo muri Gaza ba Hamas
hanyuma ku muntu utasobanukiwe n'imiterere y'icyo gihugu ndetse n'agace ka Gaza kari muri Palestina hangana gute kuva Tel Aviv ujya mu karere ka Gaza
kuva Tel Aviv ujya muri Gaza burya iki gihugu ni gitoya cyane ni nka kilometero ngira ngo nka 70 gutyo kuva hano Tel Aviv ujya muri za Gaza niho hari ibyo bintu byose twumva ariko muri Tel Aviv ho wumva mu by'ukuri ubuzima ni ubusanzwe nta kibazo
ku muntu w'umunyamahanga winjira muri icyo gihugu muri iyi minsi kiri mu bushyamirane n'uwo mutwe wa Hamas
biba byoroshye ku kibuga cy'indege ubona harabayeho ukongera umutekano ku kibuga biba bimeze gute nk'umuntu mushya ukinjira muri icyo gihugu
nibyo Eddie igeze ku kibuga ubona mu by'ukuri umutekano urahari ariko n'ubusanzwe buriya Israel umutekano wayo ukururinzwe ariko wena ntatwe abantu bwa mbere twinjira nko muri kibuga cya Israel ubona hari umutekano igihugu cyabo cyarinzwe abasirikare ubona abasirikare ntabwo ubona ngo bambaye iniforome ariko hano muri iki gihugu hafi n'abasivili n'abantu bambaye imyenda isanzwe usanga bafite imbunda icyo ni ikintu ngira ngo gihari hano muri iki gihugu ku kibuga rero barabazaga cyane uje gukora iki n'iki kugenza uzamara gihe ki kuko barambaje bati muri iki gihugu ibihari urabizi ndabizi so urumva bakajije inzego zabo z'umutekano n'ibigenza abantu bari babaza ku buryo bagomba kumenya urajya hehe ugiye gukora iki uzahamara gihe ki ibintu nk'ibyo ngibyo byose barabibaza
iyo uvuganye se n'abaturage muri icyo gihugu mu mboni zabo batekereza iki kuri iyi ntambara
hari umuntu twasuye ejo ni umuyahudi wari waturutse muri South Africa twari tugiye kumusura ariko yaratubwiraga ati abantu ntabwo bumva ikibazo cyacu yuko twugarije ati twugarijwe ati wabona gute abantu batera abantu baryamye bari mu birori bakabatera bakabica ariko ugasanga ahanini isi hanze ntabwo izi ko ari twebwe victime ahubwo wenda kubera ko twebwe dufite imbaraga zo kwidefanda usanga kwidefanda kwacu gusobanurwamo gukoresha imbaraga nyinshi cyangwa guhohotera abantu baduhohoteye ahubwo
ibindi turimo kumva nuko icyo gihugu kirimo kugerageza kugabanya umubare w'abasirikare bari muri ako gace karimo intambara ibyo byo byakiriwe gute na rubanda aho ngaho
yes barabivuga ko Israel irimo kugerageza gukora abasirikare batwita nk'inkera gutabara niba abasirikare bari za visite bahamagarwa iyo habaye nk'ikintu cy'igikorwa cyihutirwa Israel ikaba ishaka ngo kugabanya abo bantu kugira ngo itegure n'icyo bise intambara ishobora kuzatwara igihe kirekire bakavuga bati rero reka tugabanye aba bantu twongere tubabonye babone neza bita trainings ikindi ngo bonye banaruhukemo ariko n'ubundi bakaba bitegura intambara uretse ko icyo ngicyo ntabwo gikuraho ko mukanya twumvaga hari amakuru acicikana avuga ko n'ubundi Israel irimo kurasa utwo dusho cyaba Hamas nka za Khan Yunis n'amajyepfo yose ya Gaza bari mu kuyarasa kubera intambara muri makira cyakomeza nubwo ibyo kubakurayo birimo kuvugwa
Frank Mwine umusesenguzi ukaba ukurikiye na hafi politike mpuzamahanga tuvuganye uri Tel Aviv umurwa mukuru wa Israel ndagushimiye cyane kubwa kanya wahaye ijwi rya Amerika
murakoze Edi nanyi ndabashimiye n'ijwi rya Amerika murakoze
ijwi rya Amerika uru wa mbere uri gitego
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika nshuti zacu ubu tugeze kuri wa mwanya w'ikiganiro Amerikana kigaruka ku byaranze leta zunze ubumwe za Amerika mu gihe cyashize no mu gihe tugezemo twagiteguriwe kandi turakigezweho na Thomas Kamirindi
mwaramutse neza ibihumbi 2024 ni umwaka w'amatora muri leta zunze ubumwe za Amerika by'umwihariko amatora ya Perezida wa Repubulika. Umwe mu bakandida bakomeye bahabwa amahirwe menshi ni Donald Trump, wahoze ari umukuru w'igihugu urimo ushaka kugaruka ku butegetsi. Ariko ahanganye n'ibirego byinshi by'abashaka ku izina rye rihanagurwa ku rutonde rw'abakandida. Bigeze he, bisobanuye iki, nibyo turebera hamwe muri make. Ikaze mu kiganiro Amerikana. Amatora ya president wa leta zunze ubumwe za Amerika yo muri uyu mwaka azatangira ku itariki ya 15 y'uko kwezi kwa mbere. Nibwo ijonjora rya mbere rizabimburira ayandi imbere mu ishyaka ry'abarepublikane rya Trump rizaba muri leta ya Iowa mu burengerazuba bwo hagati mu gihugu. rizaba iminsi 9 nyuma y'isabukuru ya gatatu y'igitero cy'abayoboke be cyo ku itariki ya gatandatu y'ukwa mbere 2021 ku ngoro y'inteko ishinga amategeko y'igihugu Capitol hano mu murwa mukuru w'igihugu Washington DC ari nacyo ntandaro y'ibibazo by'imanza arimo. Naho ishyaka ry'abademokrate rya President Joe Biden rirateganya gukoresha ijonjora ryo kwikubitiro ku itariki ya gatatu y'ukwa kabiri gutaha muri leta ya South Carolina iri mu majyepfo y'uburasirazuba bw'igihugu. Amajonjora mu mashyaka yombi azakomereza no mu zindi leta zose zigize igihugu kugera mu kwezi kwa gatandatu. Azarangira kandida umwe rukumbi wa buri shyaka amenyekanye. Nibo abaturage bazahitamo umukuru w'igihugu ku itariki ya gatanu y'ukwa 11 gutaha. Mu ishyaka ry'abarepublikani, ibipimo by'agateganyo byose kugeza ubu bihora byerekana ko Trump aza kwisonga kure cyane imbere y'abandi bakandida. Ariko abahanga mu bya politiki n'amategeko baribaza cyane uko bizamugendekera. Koko rero, ku itariki ya 19 y'ukwezi gushize, urukiko rw'ikirenga rwa leta ya Colorado mu burengerazuba bw'igihugu rwategetse ko Trump adashobora gutorwa muri iyo leta. Rwemeje ko yagize uruhare mu gitero cy'abayoboke be kuri Capitol kubera kubahamagarira no kubashishikariza ku kigaba, bityo ruvuga ko yatatiye itegeko nshinga igika cya gatatu cy'ivugurura ryaryo rya 14 gisobanura ko umuntu wese wigometse ku gihugu adashobora kujya mu nzego z'ubutegetsi. Ku itariki ya 27 y'ugushize, ishami ry'ishyaka ry'abarepublikani rya leta ya Colorado ryajuririye urukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Bukeye bwaho, umunyamabanga wa leta wa Maine mu majyaruguru y'uburasirazuba bw'igihugu nawe yatangaje ko Trump adashobora kujya ku rutonde rw'abakandida. Madame Shena Bellows asobanura ko yafashe iki cyemezo yumva uburemere bwacyo.
Ndabizi neza ko nta wundi munyamabanga wa leta n'umwe mu mateka wigeze yangira umuntu kwiyamamariza umwanya wa perezida wa repubulika kubera igika cya gatatu cy'ivugurura rya 14 ry'itegeko nshinga. Ariko rero nanone nta mukandida n'umwe wari warigeze yigomeka kuri iki gika.
Icyemezo cya Shena Bellows gitegereje icy'inkiko za leta ya Maine zizagikoraho. Abahanga mu by'amategeko na politiki bemeza ko nacyo amaherezo yacyo ari mu rukiko rw'ikirenga rw'igihugu. Umuntu ushaka kuba kandida president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika agomba kwiyandikisha muri buri leta muziyigize. Buri leta niyo itunganya kandi ikayobora amatora iwayo. Muri hafi ya zose, umunyamabanga wa leta niwe uba akuriye inzego z'amatora. Kugera igihe imanza zitarakemuka neza burundu, Trump azaba akiri ku rutonde rw'abakandida muri Colorado na Maine. Amerika, usibye Colorado na Maine, ibirego byabaye muri rusange muri leta byibura 30 kuri 50 zigize igihugu. Ibyinshi byateshejwe agaciro, ariko ibindi biracyakururana mu nkiko byibura muri leta 14. Bituruka ku baturage bamwe na bamwe babifashijwemo cyane cyane n'imiryango ibiri idaharanira inyungu, uwitwa Citizens for Responsibility and Ethics in Washington na Free Speech for People. Ibyemezo bya Colorado na Maine nakataraboneka mu mateka ya Amerika. Nabo ubwabo Colorado na Maine rero batangaje ko binjije igihugu mu nzira itazwi. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Rick Pantaleo yabajije Professor Matthew Kerbel icyo abitekerezaho. Kerbel ni mwarimu wa siyansi za politiki muri kaminuza Villanova yo muri leta ya Pennsylvania mu burasirazuba bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
We've never had a situation like this before.
Professor Kerberati nubwa mbere tubonye ibintu nk'ibi mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho umukandida wiyamamariza kuba president atakaje ubwo burenganzira. Urukiko rw'ikirenga rw'igihugu ruramutse rugumishijeho icyemezo cy'urukiko rw'ikirenga rwa Colorado, Donald Trump ntiyashobora kuzongera kuba president ukundi ubuziraherezo. Birumvikana rero ko byagira ingaruka cyane mu bikorwa byose byo kwiyamamariza amato ora yo mu 2024
and that would obviously throw the entire 2024 campaign into turmoil.
Icyo abahanga mu bya politiki bahurizaho nuko ibiba kuri Trump bimuhi ngufu ariko kandi basanga abayoboke be bishobora kuzabashyushya imitwe nkuko nawe rero abyivugira bemera rwose ni ngufu nyinshi ku butegetsi bumwibasiye ku maherere. Abayobozi b'ibikorwa bye byo kwiyamamaza nabo bavuga ko ari ubutegetsi bw'igitugu bumurwanya kubera ko ari we ufite amahirwe yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu yo mu kwa 11 gutaha. Nshuti zacu, ikiganiro Amerika na cy'uyu munsi nagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteze amatwi, mugire umunsi mwiza, mwari kumwe na Thomas Kamirindi, murakarama.
Shuti mwari muduteza amatwi ahaniho ibiganiro byacu bihumurije. Ndabashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bose bagize uruhare muri ibi biganiro. Aya majwi yashizwe hamwe na Nadia Taha kuri mikoro. Mwari kumwe nanjye Ederwema, mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe mu byo mukora byose aho muri hose.
Tufurahi na mwaka mpya, tule tuvae tunywe soda ni mwaka mpya o mama. Siku hizi kukata mwaka ni kazi kubwa, tule tuvae tunywe soda ni mwaka mpya o mama. Kuna wengine wamefungwa gerezani, na wengine wamekufa, wengine wagonjwa o mama. Kuna wengine wanapita kiangaika, misikitini makanisa ni kuomba Mungu mama. Awajalie angalau kupata mtoto, hiyo yote ni kazi yake Mwenyezi Mungu mama. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na Christmas yoye. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na Christmas yoye. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na mwaka mpya yoye. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na mwaka mpya yoye. Ni mwaka mpya o mama. Tufurahi, tufurahi na mwaka mpya, tule tuvae tunywe soda ni mwaka mpya o mama. Siku hizi kukata mwaka ni kazi kubwa, tule tuvae tunywe soda ni mwaka mpya o mama. Kuna wengine wamefungwa gerezani, na wengine wamekufa, wengine wagonjwa o mama. Kuna wengine wanapita kiangaika, misikitini makanisani kuomba Mungu o mama. Awajalie angalau kupata mtoto, hiyo yote ni kazi yake Mwenyezi Mungu o mama. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na Christmas yoye. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na Christmas yoye. Mama Noele, Mama Noele, mama, Mama Noele na mwaka mpya yoye. Mama Noele, mama, mama Noele, mama, mama Noele na mwaka mpya yoye.